Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo y'ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru urunani rw'abashingwa manza baburanira abahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu kavibe mu mpunyapfunyo ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata co gutahukana impunzi z'abarundi baba bavyifuza canke abatavyifuza
yaro nani mategeko meshi abuza yuko igihugu kanaka kirungi kimunzi mu gihugu umutekano wazo tumukingiwe aha no vuga itegeko mpuza makungu kirwanya guhohoterwa
uni maître Syriac ni bitegeka jeje migenderanire muri Kavibe ahatanga uturere tw'amategeko Tanzania izo bihunyanze mu gihe yo hirahira ikarungika izo mpunzi z'abarundi zitifuza gutahuka mu gihugu cabo hagataho leta y'u Burundi yose kwibibona
uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiricubayo Petero Nkurunziza dakunda
uni Pascal Barandagiye ho n'umushikiranganje jeje intwaro hagati mu Burundi asigura ko ugutahukana barundi bari muri Tanzania ari urukundo leta ibafitiye turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu mu gihugu cy'u Rwanda hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza kubashaka kuja mu nama nkinguza amateka akombanze ndabwire muri make ku mukuru w'ishamwe ry'abanyarwanda ba muri Mozambique yaraye aguye mu mutego mwibarabara akagandagurwa nk'uko nabantu batashobora kumenyekana nk'uko byashikirijwe na police ya Mozambique bivugwa ko abagabo batatu bitwaje inkoho bategereye Louis Baziga w'imyaka 47 baca baramurasa ariko atwara imodokari aho yaravuye mu iduka muri district ya hitwa Bouane ni ku mugwa mukuru Maputo ambassadeur w'u Rwanda muri Mozambique Claude Nico bisanzwe yatangaje ko igipolisi cyatanguye amatohoza ariko ko atanumwe yikeka kumwica arafatwa icatumye yicwa gushika n'ubu ntikiramenyekana gusa baziganya kwigendera yarokotse abagombye kumugandagura muri 2016 akekwa kuba yari hafi y'ubutegetsi bwa Kigali kandi bamwe mu baba muri Mozambique bakeka ko ico gihe yagira yicwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yatangaje ejo kwa mbere ko hari amahirwe ko ashobora kuzobonana na Perezida wa Iran Hassan Rouhani mu ndwi ziri imbere kugira ngo bagerageze kuganira ku masezerano mashasha ya nuclear azosubira yo mu 2015 Trump yavuyemo mu mwaka uheze Trump abishikirije yabitangaje bariko barangiza inama y'abakuru b'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi G7 mu Gifaransa asigura ko yibaza ko Iran igiye gushaka kubonana na Amerika Perezida w'u Faransa ku ruhande rwiwe Emmanuel Macron yamye agerageza kurondera uko Amerika na Iran boganira mu kiganiro ari kumwe na Trump n'abamenyeshamakuru Macron yavuze ko yaganiriye na Rouhani kandi ko uwo mutegetsi wa Iran yiteze kuganira na Trump Macron yemeje ko mu gihe abo bategetsi boganira bashobora kugira ico bashitseko mu kiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika Luc Coffey umushakashatsi kuri politike mpuzamakungu mu kigo Heritage Foundation kiri i Washington yashikirije ko kubona Trump yuguruye imiryango yo kuganira na perezida wa Iran vyerekana ko uwo mubonano ushobora kuzoba mu mezi ari imbere kandi bikagira n'ico bivamo Intumwa za Leta Zunze Amerika hamwe n'iz'abataliban barahuriye i Doha ejo mu biganiro bishimikiye ko Washington igabanya abasirikare ifise muri Afghanistan umunsi wa kane w'ibyo biganiro by'inshuro y'icenda intumwa zo ku mpande zose zaboneka n'inyandiko z'ivyaganiriwe ko nk'uko bishikirizwa n'umenyeshamakuru w'itororokezo ry'amakuru y'abafaransa AFP intumwa z'abataliban zavuze ko ziriko ziratoso ora utubazo tw'ubuhinga turi muri iyo ntego y'amasezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka 18 umukuru w'intumwa za Amerika yatangaje ko ibintu bine bikuru byitezwe muri ayo masezerano ari kumvikana kwivanwa ry'abasirikare mva makungu muri Afghanistan guhagarika intambara guhagarika ibikorwa by'iterabwoba hamwe no kwemeranya ko kazoza k'ico gihugu gahagaze ku biganiro hagati y'abanyagihugu ba Afghanistan Radio Ijwi ry'Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na 41 kugira mutwumve ku mugoroba muja kuri metero 19.22. Turi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresi ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kwiyamamaza ku bakandida senatere mu Rwanda vyatanguye ku mugwa mukuru Kigali vyatanguriye mu karere ka Gasabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiranye ino nkuru tukaba turi kumwe kuri telefone. Asumta, amahoro ngaho mu Gasabo.
Amahoro Diane.
Ibikogwa vyatanguye gute bigeze muri kano kanya turiko turavugana?
Yego, urakoze cyane. Ibikorwa byatangiye mu gihe cy'asaine za mu gitondo. Umujyi wa Kigali urimo abakandida bane b'abasenateri bahazakemerwa gutorwa umusenateri umwe. Ubu rero niho byatangirijwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora niho yatangirije iki gikorwa ku mugaragaro, nk'uko byatangiriye mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu. Uyu musenateri rero uko ari bane yagendaga mu minota 15 akavuga ibijyanye n'ibijyanye bazamutora bakagerageza kumubaza ibibazo cyane cyane byinshi basangaga byibanda ku byerekeranye n'imiturire mu mujyi wa Kigali, imibereho mu mujyi wa Kigali. Bibaza batetse hari icyo muza.
Asumta, turacyari kumwe? Asumta, uri kuri twumva? Aga telefone ka Asumta Kaboyi turumva ariko turamwumva. Asumta, uratwumva? Asumta Kaboyi turumva tumutakaje ku murongo wa telefone. Kamuhinga bw'ivyuma tubasabe bongere bamuturonderere hanyuma tugaruke kuri iyo nkuru. Ariko hagataho Temistocle Mutijima we ari mu burengerazuba bw'u Rwanda, naho nyene hariko harabera ivyo bikorwa vyo kwiyamamaza. Temistocle, amahoro ngaho mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Amahoro Diane.
Ego, uri neza na neza muyahe ntari ya Temistocle?
Ndi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, niho abakandida senateri bahatanira kuzahagararira intara y'uburengerazuba barimo kwiyamamariza ku biro by'akarere ka Rusizi.
Hanyuma ibikorwa byagenze gute muri ako karere?
Kugeza ubu ibikorwa byo kwiyamamaza byatangiye mu masaha yine za mu gitondo za hano mu Rwanda. Abakandida senateri barimo kwiyamamaza baragera kuri 15 kugeza ubu. Bose bamaze gushyikiriza imigabo n'imigambi yabo, barajya imbere y'inteko igomba kuzatora, kuko ntabwo abaturage bose ariko batora abasenateri, ahubwo hatora njyanama z'uturere ndetse n'imirenge. Aha rero mu karere ka Rusizi hatatora abajyanama barenga 80 nibo bazatora abasenateri. Abo rero bakoraniye mu karere, abakandida senateri barabanyura imbere babagezaho imigabo n'imigambi yabo, hanyuma n'ibyo bazakora mu gihe bazabashije gutorwa bagatambuka. Abo rero bakababaza n'ibibazo bakabisubiza umwe ku wundi, hanyuma ibikorwa bigakomeza. Kugeza ubu rero bose uko bakabaye uko ari 15 bamaze kunyura imbere y'inteko izatora.
Yego, abo 15 nabo nyene abazo bizorangira hatuyemo bangahe?
Muri aba 15 barimo kwiyamamaza intara y'uburengerazuba igomba guhagararirwa n'abasenateri batatu gusa, hagomba gutorwamo batatu bonyine. Kugeza ubu rero intara y'uburengerazuba kimwe n'iy'uburasirazuba ndetse n'amajyepfo zifite abasenateri batatu batatu, ni ukuvuga ko muri aba 15 hazatorwamo batatu bonyine.
Hanyuma muri make Temistocle, abo 15 imigambi bafitiye ako karere bafitiye abanyagihugu bavuze ko ari nyamake?
urebye na ntabwo nta gishya bagaragaza mu bintu bavuga ko bazakora ibintu bavuga ni ibijyanye n'imirongo migari isanzwe ya guverinoma guteza imbere uburezi guteza imbere ubukungu gushyiraho amategeko yorohereza ishoramari gushyiraho amategeko ateza uburezi imbere mbese ni ibintu biri muri ya mirongo migari isanzwe ya guverinoma nibyo bongera bakagarukaho nyuma bakavuga ko bazakorera ubuvugizi abaturage bakaza kureba ibibazo bafite aho batuye nyuma bakajya gushyiraho amategeko agamije kubikemura.
Abazotorwa bazomenyekana ryari ibyavuye muri aya matora ni ryari?
Amatora azaba ku matariki ya 16, 17 ndetse na 18 ni ukuvuga ariko aba bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali bazatorwa ku itariki 16 bose hamwe uko ari 12 nyuma rero nibwo hazakurikiraho gutora abahagarariye amashuri makuru na za kaminuza za leta ndetse kimwe n'izigenga nyuma rero abaza abatoye bazagaragara bazamenyekana nyuma ku itariki ya 19
Mm. Urakoze cyane rwose Temistocle turaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma ugira umunsi mwiza n'akazi keza. Asumta Kabuyi uragarutse ku murongo wa telefone agatelefone kari katugoye nuko rero abo bariko biyamamaza kuzoserukira abanyakigali bobo imigambi nyamukuru bashikirije ni yahe?
Nibyo nari ntangiye kuvuga ya mbere ko telefone dutenguha navuze ko benshi bagaragaje ko hari bavuze ko azaharanira cyane ko ubwiyongere bw'abaturage bwagabanuka aravuga ati ni umuntu wagikora cyane cyane mu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage aravuga ati iyo abaturage babaye benshi ubukungu bw'igihugu buradindira ugasanga nyine iterambere rirabuze babigarutseho abandi baravuze bati tuzagerageza kwegera abaturage tubabaza tubegera kugira ngo twumve ibibazo byabo ari naho abagize inteko itora wasanga bashatira bavuga bati twebwe dutuye mu mujyi wa Kigali ariko usanga ibibazo byo mu mujyi wa Kigali binyura batese muzatuvuganya muzadushyiraho amategeko yorohereza buri munyarwanda wese gutura mu mujyi wa Kigali abafite ubushobozi n'utabufite aha rero niho abasenateri batuje ko ubundi muri sena ntabwo sena itora amategeko gutora amategeko nibyo umutwe w'abadepite ahubwo abasenateri bakavuga batuzaya tubavuganira ku kibazo runaka tukigeze kuri guverinoma tukigeze mu nzego zagikemura.
Urakoze cyane rwose Asumta Kabuyi turaza kongera nawe mu makuru yacu yo hanyuma. Tumira mate gato hama duce twerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Nena ibice ku masonga nkitangura unanirwa abashingwa manza ababuranira bahuye n'abakorewe ibyaha bihanwa n'ubutungane mpuzamakungu Kavibe mu mfunyafunyo ni Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International commis au Burundi ruvuga ko rugiye kwitwarira leta ya Tanzania ku cemezo iherutse gufata cyo gutahukana impunzi z'abarundi zibishaka n'izitavyifuza. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza.
Runani Kavibe ruvuga ko utatangajwe na gato no mwumvikano wabaye ku munsi w'Imana uheze hagati ya leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana impunzi haba ku bushake bwazo canke zitavyifuza biciye mu masezerano yasinywe n'abashiranganje b'intwaro hagati mu gihugu bivyo bihugu bibiri. Metsa yake nibitegekajejwe imigenderanire muri urwo runani rw'abashingwamanza b'Abarundi agaruka ku turorero twatumye we n'abagenzi be badatungurwa n'ibyatangajwe na Kangi Rugola umushiranganje w'intwaro hagati muri Tanzania.
Umutegetsi nyene yaramaze kuvuga amajambo nk'ayo itariki ya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze mu ikambi y'impunzi ya Nduta yari yavuze ibisa n'izo nyene byo guca ivutu impunzi z'Abarundi avuga yuko batemeye gutaha ku nguvu bazofungwa canke bakagirirwa nabi mu bundi buryo kandi hariho n'abandi bategetsi b'igihugu ca Tanzania bari bamaze kuvuga nk'ibyo hanovuga nk'umukuru w'igihugu wenyene Magufuli muravyibuka mu kwezi kw'indwi 2017 aheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yaciye avuga ati abantu bariko bavuga ko mu gihugu cy'u Burundi atamahora hari bakwiye kubihagarika ariko twebwe muri Kavibe biradutangaza rwose iyo twumvise amajambo nk'aya kandi hari n'abyegeranyo by'amashyirahamwe hagati y'akazi na muntu biguma byerekana yuko ubwicanyi mu Burundi n'ibindi byazagahomera bunwa bihari kandi nta kintu nakime kigaragaza ko biriko biragabanuka cyane cyane hakaba hariho n'ubwoba ko bidoshishikara biba nabi mu gihe twegereje amatora y'2020.
Kavibe yagiza Tanzania guhonyanga amateka agenga impunzi.
Igihugu cya Tanzania ibintu kiriko kiragira ku mpunzi z'abarundi biranyuranye cyane n'amaesi majuridike international. Aha no vuga nk'amategeko mpuzamakungu asanzwe kingira impunzi ku masha dominio sa 51, kandi hariho n'andi mategeko menshi abuza yuko igihugu kanaka kirunga ikimpunzi mu gihugu umutekano wazo tubukingiwe. Aha no vuga nk'itegeko mpuzamakungu igwanya guhohoterwa. Hariho n'andi mategeko mpuzamakungu notamise de que les disparitions forcées, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention de l'unité africaine registrant l'aspect proprement des réfugiés en Afrique n'ibindi n'ibindi. Si no bigaruka ko cyane ibyo kuko ikintu yuko igihugu kidashobora na rimwe kwirukana impunzi mu gihugu zavuyemo kandi bigaragara yuko zishobora kugirwa nabi. Icyo ni ikintu mu mategeko mpuzamakungu gisanzwe kizwi, kandi nibaza yuko abategetsi ba Tanzania ibyo babikora babizi.
Ivyo Tanzania ikora yumvikanye n'Uburundi, umushikiranganji Pascal barandagiye w'intwari yo hagati mu gihugu abiyindi nsiguro aha yari nduta ku munsi wa gatanu uheze nyuma y'imyaka ibiri yamaze atajayo.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'Uburundi irongowe na nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza bakunda. Igitumi bakunda uko turi ngaha nka leta tubabwira gutaha, siko ibihugu byose bibikora. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti arahunze nibagumeyo abangaha barakwiye. Twe siko tubivuga, siswe tuvuga tuti umwana w'Uburundi ahari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Murundi natahe mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ugweze.
Imbere yuko kibakira muri kavibe ho biteguriye kuja muri za sentare,
twebwe muri kavibe turiko turiyumvira ingene ko kwitwara igihugu ca Tanzania mu masentare mpuzamakungu cane cane mu karere, kandi duhamagarira yandi mashyirahamwe yose agwanira agati k'akazi na muntu haba mu Burundi canke mu karere ko yoja hamwe agakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi z'abarundi ntizitanwe ku nguvu, kandi izo mpunzi z'abarundi ntizibandanye zicwa, ntizibandanye zifatwa ku nguvu, ntizibandanye zihohoterwa.
Ayo mabi bwana barandagira asanga atahandi mpunzi zo yahungira atari mu gihugu cazibarutse.
Amatongo yanyu muzurasangaho uzosanga byajemo ingorane leta n'iki habereye kugira musubize itongo ryiwe. Mwima amatwi abababesha bababwira ibintu byo kugendera mu kirere, mama ngo ejo muzogenda muri Etazini, mama ngo ejo muzogenda mu Budagi mu bihugu vya Buraya, ubwo n'uruhendo ivyo bihugu vya kabisaho bishira Abanyafrika bamwe biriko baragwa mu mazi babuze iyo baja bagwa mu biyaga bagwayo kubera iki.
Kugeza mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka ibisata bijejwe byo gufasha impunzi byavuga ko abarundi bacatse ubuhungiro mu karere ari 342,000 687,067. Mu myaka iheze baharurwa mu gice c'umuriyoni. Leta ya Burundi yakatari gake yagirije ibyo bisata ko bigagamisha ibitigiri, kandi bimwe muri byo bibuza impunzi gutahuka. Ibi byagirije na rugoro yabigarutseko mu kiganiro yahamenyesha makuru ku munsi w'Imana anagiza amashyirahamwe kubwiwe yiyita yahanira agati k'akazi na muntu atakindajejwe atari gutera ubwoba impunzi ngo ntizitahuke. Yagiriye kasezeranira ko zizotahukanwa mu Burundi byanka byakunda. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Hello Jurika neza ico kiganiro namenyesha makuru tubwiye rero na mugenzi wacu James Jovin yari yaci tabiriye reka twibutse ivyahavugiwe.
Muri yo nama n'abanyamakuru bwana Tangir Gora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'Burundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakao kuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaweza.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza tutahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitigiri ni kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Icyaro tereje n'akantu gatogusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizobukonyene. Icyo ni cyambe cyakabiri ikibazo cyatumye bahunga yari ntambara. Ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Kubwiye mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze camaze kuruha impunzi z'abarundi kuko buriho bukeye oho ni mutare ko mu bindi bigo batababwira za Malawi turaze ari nkambi za Mozambique u Rwanda za Sudani za Kenya za Uganda na nawe turiga twumva bagenda kwashukimira abana ni batari mu giki gihugu gusa nimba sinzi none uko nono kivuga ko iki gihugu mu gihe leta barako yatunaniwe nidushikirize UN imenye ahidutwa ko UN afise uko niyo dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yavuga ngo yabyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana rasosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi nigeje guhunga batigeze batumenyesha ati ni muhunge uri niho hageze ko tujyaho ko twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine
biraboneka nyene ko ahasigaye ko buzoca tuvyuke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi turizwa kugite kuko nico gisigaye UN nibije mu turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangirugora yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa baharanira gateka kazi na muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Ubwizo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira gateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa.
Tarehe moja musishangaye masukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Nimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Harabiyita ngo nabaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu. Ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi ntako byo batwara mu muriro.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena? Kama kuna mtu anadhani haya ninayosema haya natishia nyao ajaribu
kubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokwibonera mu kwezi kwa cumi.
Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe.
Mu nama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwi iheze, Bwana Rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu. Ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi yose UNHCR ntacyo rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Twaragerageje rero kurondera RCR kugira ngo twumve ico bivuga ko murumvise ko na James yavuze Jovini navuze ko tutarashobora kubaronka, ariko hakagira ico RCR ishami rya ONU gita impunzi ritangariza ijwi rya Amerika tuzoca tubibamenyesha.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470, 9,470, igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mundwiheza bavuze ibingoma z'i Burundi bahungiye mu Rwanda bagiye mahigano y'umuco muri Kenya. Ivyo vyatumye leta y'i Burundi yiyamiriza ico gikorwa ivuga ko Rwanda rwatwaye akaranga ku Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagendeye bamwe mu bavuze ibingoma i Kigali mu Rwanda aja kuraba ingene basanzwe bakoresha uwo murisho w'ingoma kugira ngo bibesheho mu buzima bwabo.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi kubera turusanzwe turabarundi bari muri iki gihugu nk'abatsindaro.
Uwo ni umurisho w'ingoma z'Burundi uri kuvugirizwa Kigali mu Rwanda, abariko barawuvuza bambaye ibendera ry'igihugu cabo bati naho turaha turahimbawe.
Twumva dusubiye kwiyegereza igihugu cyacu, twumva turi Abarundi, twumva koko dukumbuye iwacu, ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Nubwo ruko rw'abarundi barenga gato mirongo ibiri bari mu mugwi bise intwari bivugira ko ari abambasaderi b'igihugu kitabatumye.
Umambasaderi w'igihugu cyanje n'uwo kinshira inyuma ntuzokinkuramo. Anderekana amamuko yanje nkongera nkagumya akaranga k'igihugu cyacu, wumva yuko igihugu cyabo giserukiye wambaye idarapo ry'igihugu.
Ikaba ari idarapo naryo twubaha twaba turi mu Burundi cyangwa turi mu mahanga.
Omer Nzoyisaba ajeje kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko iruhande yo kurondera uburyo bwo kubaho uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha akaranga abana bakiri bato bazi igihugu cabo canke abatakizi.
Uwo mugwi ufise intumbero yo kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga vy'u Burundi tubicishije mu gutamba ingoma canke n'ibindi byose bigaragaza akaranga ku Burundi. Bahera ku myaka itanu gushika ku myaka mirongo itanu bavukiye mu Burundi bakaza ngaha, n'abandi bavukiye ngaha batarahonyeza ikirenge mu Burundi bamenye imico n'akaranga biranga igihugu abavyeyi babo bavuyemo. Ariko uwo mugwi urafasha abari muri wo gushobora kuronka udufaranga duke duke tubafasha mu kwikenura, mbese no gushobora kuronka ukuntu biyinguruza hirya no hino iyo bagiye gukora ibikorwa bitandukanye.
Uwo mutimbo nawe ariko aravuza ingoma ayikoreye ku mutwe yemeza ko umurisho w'ingoma ari wo umubeshejeho atuvuga nabi ingoma no mugwanya.
Ngwe mbavuga ati ikintu sizogituka ingoma namo nashobora kuzituka ingoma kuko ziratubeshejeho. Turabayo turariha inzu, turariha ibyambagwa, turariha ifungurwa. Mu bisanzwe nta ngorane akaranga ku Burundi izo ngoma mubona ziratubeshejeho cyane.
Nakaze mu bisanzwe
ubu jewe ni ko kazi kanje, ni ko kazi nkora, ni ko ikintu kinzindura turaronka. Kandi n'abantu bino ino mu Rwanda barazi barakunda ingoma z'u Burundi cyane.
Ingoma bavuza sizo bahunganye, zime nizo basanze mu buhungiro, izindi nazo nizo bikorera bonyene kuzikana nkuko babivuga mu rurimi rw'ingoma.
Kuvuga imirisho, ibitako, nta kintu tumi Bujumbura ishatu turazirondera ino ingoma tukazikana kuko twavuye Burundi tubizi ibikoresho ngoma bimeze neza.
Muri kino gihe cici bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kuko imanza zizoba nyinshi zaba izabagira ubugene canke gusaba no gukwa. Mu rubanza rumwe bashobora gutahana amafaranga y'u Rwanda arenga ibihumbi amajana abiri, gutyo bakabona kwibeshaho no gukora neza akazi kabo. Bahamagarira n'abandi bahunze baze imyuga itandukanye canke bari mu migwi ndangakaranga kubibandanya kugira ngo bareke kwama bateze amaboko kanatsinda bati akimu hana kazi mvuri hise. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Nuko rero Pierre Claver Niyonkuru tugushimire, twonge dushimire na bagenzi bawe bose bagize ico baterera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishobore kuboneka. Yakoze Magdilia Biro yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Voyatech yashikanye aho iwanyu. Nanje Diane Nahazwe turi kumwe kuri mikro, tuze kongera mu masaha ari imbere mu kurindira. Ndayifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mu vyo muriko murakoramwo vyose. Imana ibije imbere.